ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe akunzi ba Radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Urunani rwacu cyo kimwe n'andi mashyira hamwe hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwizwa y'i Burundi.
Uyo ni Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyira hamwe yigenga Forske avuga ku myaka ine irangiye mu Burundi hadutse uruhagarara rwa politika.
Ni bimwe vya misreading kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe kuburyo abantu bacha bavuga bati mumaze kuja imbere Rwanda ruzocaruza rubafashe ubururi no Burundi Rwanda no Rwanda Kongo ni Kongo Tanzania ni Tanzania.
Uyo nawe ni Patrice Désiré Yamuremye nawe nyene avuga ku ruhara rw'amashyira hamwe iyamirije kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye impanuro zihabwa abakorora inda mu Rwanda hamwe n'inkuru yerekeye abanywanyi umugambi FDU inkinzo barimutse mu sentare hamwe n'inkuru ikuntu impunzi zo mu ikampi ya Mutenderi mu gihugu cha Tanzania zidogera umutekano muke turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leka ariko dutangwe ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana.
Abatali bashigikiye ingingo ya CNDD-FDD yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza kuserukira amatora ya 2015 baciye bahamagarira abanywanyi babo kwiyamiriza ico kiringo ryatumye hatangura imigumuko yahitanye abarundi batari bake abandi baharurwa mu bihumbi amajana bahungira mu bihugu bibanyi no mu makungu ya kure. Kuri wa gatanu rero turabatumiye mu biganiro byacu ku Ijwi ry'Amerika aho radio yanyu isubiza amaso inyuma ku byabaye icaba canke abandi babivuga ko nuko rero ntimutangwe mu biganiro byacu cane cane biza kuba vyiharijwe n'iyi nkuru. Igihusi gishasha gikomeye ciswe Kenneth kiritezwe mu buraruko bw'igihugu ca Mozambique mu masaha ya kare yo kuri uyu munsi wa gatanu ni mu gihe hari hazindwi zitandatu inyuma yuko igihuhusi Aidai gisinzikaje bikomeye bice byo hagati mu gihugu abantu amajana n'amajana barahasiga ubuzima. Igihuhusi Kenneth gishobora rero gutuma habimvura yisegenya n'imyuzure mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique no mu manuko bw'igucha Tanzania. Icyo gice cyo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique nticari cyashikiwe n'igihuhusi Aidai cyabaye imbere yaho ababa mu bice gereye ibahari Indiana basabwe kuhava. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu ejo kuwa kane yatangaje ko azohiganwa mu mugambwe w'abademokrate kugira arabe ko yotorwa kuba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2020. Iyongereye ku gitigiri cy'abandi ba demokrati batari bake bifuza kuzohiganwa na perezida w'umurepublikane Donald Trump asanzwe ari ku butegetsi. Biden yavukiye mu gisagara cya Scranton ni muri leta ya Pennsylvania mu nyuma yimukira muri leta ya Delaware yamaze ubuzima bwiwe nka bwose muri politike. Biden yarigeze guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu arondera kugenwa n'umugambwe w'abademokrate wiwe inshuro zibiri mu gihumbi kimwe na 1988 ariko ntiyashoboye kuronka amahirwe n'amajwi akwiye kugira abandanye. Ambasada ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Colombo ni ku murwa mukuru wa Sri Lanka yaragabishije abantu kwirinda kujya mu bibanza byo gusengeramwo mu mpera z'iyindwi inyuma y'amakuru yashikirijwe n'ibimenyesha makuru muri ico gihugu ko hashobora kuba ibindi bitero by'iterabwoba. Iryo gabisha rije haheze iminsi hakozwe ibitero ku bakristu bariko barahimbaza Pasika ku munsi w'Imana igihe abiyahuzi bicisha amabombe abantu barenga 250. Abategetsi bari bavuze ko bapfuye barenga 350 ariko ibitigiri byarasubiwemo ejo ku munsi wa kane kuko ngo basanze hari biziga baharuye inshuro zibiri. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Sri Lanka Hema Siriri Fernando yaratanze imihohe cyo kuwa kane n'inyuma y'ivyo bitero nyene inyuma kandi yuko prezida wa Sri Lanka abimusabiye. Ibitero by'urunani mpuzamakungu rurongoye na Leta z'Ubumwe za Amerika byo kwirukana umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu mu gisagara cya Raqqa muri Siriya byahitanye ubuzima bw'abasivile 1,600. Ibyo byavuye mu matohoza yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane yakozwe na Amnesty International hamwe n'irindi shyirahamwe ryitwa Air Wars. Icyo cegeranya kivuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'ibitero by'indege za Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa hamwe n'ibindi bitero by'abasirikare barwanira ku butaka mu gisagara cya Raqqa hagati kwezi kwa gatandatu n'ukw'icumi mwaka w'2017. Umuvugizi w'urwo runani yatanze igitigiri cy'abafuye muri Raqqa kiri hasi cyane y'ico gishikirizwa n'ayo mashirahamwe. Colonel Scott Rawlinson avuga ko hapfuye abantu 318 ariko kandi ko hatangujwe amatohoza. Naho muri Libya gutana mu mitwe hagati ya leta zibiri zidacana uwaka zirwanira kugenzura ico gihugu kwasize imihana y'abantu urubuga rw'intambara nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare ku isi Croix Rouge. Croix Rouge ishikiriza ko iyo mirwano yatumye ibikorwa by'abakora mu by'amagara y'abantu bitoroherwa na gato.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Hijwi rya Amerika isamu yanyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira kuri kibanza twandikira ko amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Urunani rwa mashirahamwe yigenga force que wari watekamu abarundi kabasaba kwiyamiriza kandi ikindi kiringo cha perezida Nkurunziza kuwa 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015 ruvuga ko rutazigira rwicuza ingingo rwafashe nubwo hakurikiye ingwane zitari nke. Urwo runani rurabishuza ibivugwa ko rukina politika yamara rukemeza ko ishingano z'umurundi wese ari ishingano z'umurundi wese zo gusaba gutwarwa neza. Kuri uyu wa gatanu mu bihugu bitandukanye harimo n'Ububiligi hasanzwe hari abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake bahahungiye hatunganijwe ibikorwa byo kwibuka iyo tariki. Ni inkuru ya Eloge Uri Kaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Inyuma y'imyaka inuna ni fose rutumye ko imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo cha president Nkurunziza urongoye Vital Nshimirimana yemeza ko n'abagenzi be batazigera bicuza ingingo bafashe.
Urunani rwacu cyo kimwe n'andi mashyirahamwe hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwiriza y'i Burundi mukungene icyo kiringo gisanzwe gitandukanye n'ibitegekanijwe nibwizwa shingiro ryo mu 2005 hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yo mu 2000. Igihe twahaguruka twari twasemereye tugira tuti iki kiringo uyu Petre Nkurunziza kakiha kizotuma abarundi bajya mu bibazo bajya mu ngorane igihugu gisubire mu ndyane. N'ukuri igihugu cy'u Burundi nyuma y'imyaka 4 cyarasambuwe mu bice bitandukanye by'umutekano aho igihugu cy'u Burundi gisigaye cyarabaye ikiro ry'umugani gitwazwa umukazo. Aho igihugu cy'u Burundi atawukigogora amaradiyo yarasambuwe amashyirahamwe aromogwa atomowe arafutwa abarundi bajya mu kangaratete barahunga kuva mu 2015 kugeza n'uno munsi. Ibi bintu twari twabibonye yuko bizogenda nk'uko
Na hicho bati nyacho chaba ye nshimi mana ibaza kwa jagili komeye kubaza aluka mumisiza.
Hariho nivyo abaha sizubuzima, abafu nzwe, abomo imugihugu, benshi bara bizizi. Hariko rero burya umide genjo agwanikwa. Iyo umona hariko rugambo kwa ligo gose, ndabuli cha takaza. Hariko abafu ye change, abafu nzwe change, abomo imugihugu, uno musi nibo kuichuza. Barafisi zina. Ivyaba shikie vyose, ivyaba shikie ikiruku. Kuko bari kubagwanira agateka kabo agateka kabubu hamwe nabazoza kuko iki gihugu cy'u Burundi tukakireka kigatabagurika tuzobibazwa umwe wese azobazwa n'urunganwe ruzodukurikira ico yakoze umunsi igihugu cacu gisha ubwo rugamba rumaze imyaka n'ivyo mugabo nizoza ntituzoruta hasi tutaronse ico twarondera ico naco sikindi n'umwidegembyo ku Burundi wari we wese n'umutekano n'ubutungane ku murundi wari we wese abarundi bose ntibazoba president abarundi bose ntibazoba bashinga amateka muga twese turifuza yuko umurundi aronka ahaba agatunganizwa agashobora kujutwa biri yakubi
uko biri kose abahinga bamwe bamwe nka Padre Desire ya muremye basanga amashire hamwe yigenga asana yangu
urabye neze ngene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso nahandi nabantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye tuno kwita sensibilisation kubwira abantu ni bimwe vya misreading kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe kuburyo abantu bacha bavuga bati mumaze kuja imbere Rwanda ruzocaruza rubafashe uburundi no Burundi urwanda no Rwanda Kongo ni Kongo Tanzania ni Tanzania
ivyo mukuru Fox ntariyobewe
hariho abihinda cyane bibaza yuko amashira hamadaharanira byicara bya politique adakurikirana politique politique ikurikirana umurundi wese yaba mu gihugu yaba mu mahanga ariko rero amashira hamwe ntarondera ibyicaro bya politique ubwo urondera ibyicaro bya politique no kuvuga yuko ayo mashira hamwe yobacitse umugambwe hanyuma akarondera yuko umugambwe buri ku butegetsi nka CNDD-FDD uhava nayo akahaja ivyo rero nibaza yuko atamuntu yo turegera karimbi ngo avuge yuko kuva na kera nuno munsi amashira hamwe adarani byicyo byo wa politiki yigeze aronderera gusubira umunye politiki numwe
Nahavuga ko atavyo yarondeye leta yafutse mu kwezi kw'icumi 2016 yagiriza gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 Pierre Claver mbona imparongo ya Pode yashasigura ko kwabaye nko kwimara umwikomo
ikimenya amenya nuko ivyegeranyo ariyo maraporo tuguma tuyasohora ku kwezi ku kwezi hanyuma ayo maraporo rero yose turayatanga mu makungu bashaka n'abategetsi mu Burundi bamwe bamwe twamatuye abaha ndazi kwa ya soma nuku masite yu wachu
kufahadu sinjana za politike muburundi mbibibina chumina gatanu honu yavuze kwa bantu wagiraku kihumbina majana bilibishwe abarengi humba majana neba hungira mwihugu bibanyi abaruru kwa majana nabo baburugire ngeru hibi vzatu mne mkwakanu mwaka mbibina chumina gatanda tu senhali muza makungu mwana za haira hei tangu za matoza muburundi bugisoko uramo mwaka wakuri kie kibigugu chambere gifashio ngingo kuhisi yose
urakoze eloge na bahinga mu vyerekeye neza ya abanyagihugu basaba abakura mwinda baba aravyemerewe n'amategeko canke abikora bihishije kwirinda gukora ivyo bikorwa ngo kuko ingaruka bagira mu nyuma ziremereye kurusha ingorane bagira bavyaye uyo mwana n'inkuru ya Asumta Kaboyi umwenshi makuru w'ijuru rya Amerika ikigali mu Rwanda
Umisi ishize Ministeri y'ubuzima soho iteka rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga kuriremo umuntu inda bitewe n'impamvu zirimo kuba isamye yarasambanishwa ku gahato yarayitewe n'ubu bafitanye isano ya hafi cyangwa sibangamiye ubuzima bw'umubyeyi abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bemeza ko gukuramo inda waba uri mu cyiciro amategeko yemerera cyangwa se babikora rwihishwa abo bose bibasigira ingaruka ku buzima bwabo bwo mu mutwe gani no sansenge yumva ni umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu akora mu bitaro by'indwara zo mu mutwe indera yabisobanurira Radio Ijwi rya Amerika
izo ngaruka akenshi ni nko gukunda kugarukwamo n'amashusho ya cyagihe bari barimo kumukuramo inda ndetse ibyo byose byakomeza bamwe bajya bakunda ku kuvuga bati none kugira ngo twibageze ibi bintu bikadukoresha ibyo byo bwenge rimwe na rimwe bishobora no kurangira bamwe bibageze ibitekerezo byo kwiyahura kutayikuramo nibyo byaba bifite ingaruka nkeya gusumbya kwikuramo kuko kuyikuramo bishobora no kugeza kuri za ngaruka zo kuba nawe ubwawe wayikurikira.
Mu gushaka kumenya uko iki kibazo gihagaze, twashakishije bamwe mu bakobwa n'abagore baherutse guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu ku cyaha cyo kwihekura, maze tunyarukira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Mu murenge wa Musha muri ako karere, twasanze umwana w'umukobwa umaze kugira imyaka 21 yakuyemo inda y'amezi 7 afite imyaka 17. Namusanze amaze ibyumweru bitatu afunguwe nyuma yuko yaramaze imyaka 3 mu buroko. Uwo mwana ni se Chantal Mukamwezi, yadutangarije ko nubwo yagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu akaba yaravuye muri gereza ataragira amahoro yo mu mutima.
Nyine nje ndatekereza nk'iyo mbonye abana bakena ndavuga ati nubanje ndubu ngubu bangana gutya, nimba numva nta muntu nshaka kuba n'abana nawe twaganira, numva nyine mpangayitse, nyine mfite ubwoba, numva nyine ikintu nakoze katari cyiza, kuko no muri gereza ho narindi nje ntabwo navugaga. Nahoraga nibaza nyine ibintu nakoze nabona abana, umva nyine agenda karanyishe nkavuga ati nakunde byagenda nge nako nje nishimye.
Si Mukamwezi gusa ufite ikibazo cyo kumva ahorana intimba, kuko na mugenzi we Nise Claudine Mukamana nawe wakuyemo inda akaza kubabarirwa n'umukuru w'igihugu, yabwira Ijwi rya Amerika ko abana n'ipfunwe rikomeye. Mukamana Claudine yakuyemo inda y'amezi 7 aza kuburana akatirwa igifungo cya burundu, nyuma yaje kujurira akatirwa imyaka 10. Nyuma y'igihe gito yaje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu arafungurwa, ubu ari iwabo mu rugo rw'ababyeyi be, ariko avuga ko afite agahinda kenshi n'ipfunwe atazi ko bizarangira.
Ntabwo natinyuka kuvuga ati reka turebe umwana, banumva ko ashobora kumbwira ati si uwawe aho wamusize, si uhazi ibintu nk'ibyo ngibyo. Garuka nyine mbibona uko byari bimeze, uko nabigenje, uko nabitangiye, nanjye nkavuga nti ubu ngubu nanjye bangana gutya. Cyane cyane nk'iyo mbonye abana bagenzi banjye baje kunsura cyangwa se ababyeyi nabo bahetse abana, nyine kuri njyewe iyo mbabonye n'ukuntu nyine papa twajyanye Rwamagana n'umurambo ari we bari kubwira ngo nawe uterure nagire gutemba, numva hari n'igihe mba numva ntabana nawe no kumureba mu maso yabinguye.
Abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bagira inama inzego zose zegeranye n'uwakuyemo inda, yaba ku bushake bwe cyangwa se abyemerewe n'itegeko, ko yakwegerwa akarushaho kugirwa inama.
Iyo tuganira n'abantu bagize icyo kibazo cyo gukuramo inda, hari igihe akubwira ati maze gukuramo inda 2-3-4, hanyuma ya majwi turabizi ko uyu mwana avuka ubundi ararira ati ya majwi y'umwana urira inshure nye njya nyumva avuga mu matwi yanjye, bikaba ari nabyo biri mu bimubuza gusinzira kubera ko kamwibukije icyaha yakoze. Byaba byemewe cyangwa bitemewe, ubundi abakwiye gufashwa birareba inzego zinyuranye, ariko anafashwe mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kubera yuko aba asa n'uwahungabanye.
Kuva itegeko ryorohereza abantu bamwe kuba bakuramo inda ryatekerezwa, ndetse tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 hagasohoka igazeti ya Leta irimo amabwiriza agiye n'uko bizakorwa, impaka zakomeje kuba nyinshi. Abo mu miryango itegamiye kuri Leta bakavuga ko umwana utewe inda akiri muto akwiye kwemererwa kuyikuramo, abandi barimo Kiliziya Gatolika bakavuga ko kizira kikaziririzwa kwihekura. Ndetse mu minsi ishize Kiliziya Gatolika yatanze amabwiriza avuga ko bibujijwe ku mukristu Gatolika gukuramo inda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, tukirikani mu Rwanda urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukira imipaka hamwe n'ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga mu Rwanda rwarasibije urubanza ushikiriza amanza uregamwo abanywanyi 11 b'umugambwe FDU Inkingi ku byaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Ni inkuru ya Eric Bagirusa yarishikiye muri sentare Inyanza mu majepfo y'u Rwanda.
Bwana Fabien Twagirayezu wari umukangurambaga ku rwego rw'igihugu mu ishyaka FDU Inkingi niwe wabyimburiye mugenzi we kuri uyu munsi wa gatatu biregura. Uyu ni nawe ufatwa nk'ukomeye muri iri tsinda. Yabwiye urukiko ko mu bugenzacyaha yabajijwe ku by'igisirikare cy'ihuriro P5 baregwa gushyiraho arabihakana, maze ngo inzego z'umutekano ziramukubita. Yavuze ko bamukandagiye ku gatuza hera umwuka, biba ngombwa ko bamumenaho ibase y'amazi abona kuzanzamuka. Ibyaha byose aregwa arabihakana. Ku cyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba, Bwana Twagirayezu yavuze ko ntacyo yakivugaho kuko ngo atakibajijwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Ku barwanashyaka ba FDU Inkingi ashinjwa ko ari we wabohereje muri Congo kwiga igisirikare, abamenyera amafaranga n'ibindi, Twagirayezu arabihakana. aravuga ko bwana Papias Ndayishimye umushinja yari yarabiherewe amabwiriza kandi ko nkuko yabibwira urukiko yiregura kuyarengaho kwari ukubura ubuzima. Urukiko rwashatse kumenya impamvu mwitumanaho yagiranaga n'abarwanashyaka bakoreshaga imvugo zizimije. Yasubije ko kuva mu bihumbi 2010 FD inkingi yagiye ihura n'ibizazane byinshi abarwanashyaka bakubitwa bashimutwa bicwa abandi bahunga igihugu, bityo ko bahisemo kujya bakoresha imvugo zuje amarenga. Bwana Twagirayezu yabwira urukiko ko ntacyo yavuga ku majwi n'ubutumwa bugufi byo kuri telefone kuko ngo azabivugaho amaze kubibona. Arafata ibirego byose nk'ibicurano byacuzwe mu mugambi wo kwigizayo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Undi wireguye ni bwana Norbert ufite amahoro watinze cyane ku buryo yafashwe. Uyu wemera ko ari umurwanashyaka usanzwe wa FD inkingi yavuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 2017 yafatiwe kuri gare ya karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Avuga ko imodoka yarimo yayobejwe n'inzego z'umutekano zambaye civile zimukura mu bandi bagenzi zimutwara kuri station ya polisi ya Rusizi. Aho ngo yabajijwe ku barwanashyaka ba FD inkingi yemera ko abazi kandi ko nawe ari umurwanashyaka. Yavuze ko bakimufata bamuzanye Kigali maze ageze Nyabugogo bahita bamwambika ibitambaro mu maso bamutwara ahantu atazi. Asobanura ko yakorewe ibikorwa by'iyicarubozo bamuhatira kwemera ko yaragiye kwiga igisirikare cya P5 Congo akabihakana. Ufite amahoro avuga ko yafashwe ajya gushaka aho yakorera ubucuruzi Rusizi nk'umuntu washakaga imibereho kandi atabona akazi ka leta kubera ko yafunzweho. Avuga ko mu nzu y'imbohe mu mujyi wa Kigali yahakubitiwe bikabije akabyimbagatana kugeza aho ikabutura yambaraga itamukwiraga. Avuga ko yabaga haboshye amaboko n'amaguru kandi ko akenshi bamuhitishagamo kwemera ibyaha cyangwa gupfa. Yabwiye urukiko ko yahatiwe gushinja Gracien Nsabiye yaremye bareganwa ko ariwe wamukanguriye kujya mu gisirikare cya P5 anamuha amafaranga 12,000 n'amadolari 60 bamusanganye. We asobanura ko ahubwo bamusanganye 14,000 by'amafaranga n'amadolari 60 gusa. Ngo abamufashe bahise bafatamo amafaranga 2,000 muyo bamwatse baguramo amakarita yo guhamagara kuri telefone n'imvugo yasekeje abumvaga urubanza. Asobanura ko bana mukanza amaso kugira ngo yemere ibyaha ubundi bakanamukubita mara iminsi ava amaraso mu mazuru. Ku rwandiko rw'inzira rwa Resepase bamufatanye bivugwa ko yashakaga kurwambukira hajya Kongo asobanura ko rwari mu byangombwa bindi yarubonye byubahirije amategeko kandi ko yari afite uburenganzira bwo gutembera nk'abandi Banyarwanda. Avuga ko uwitwa Kanyarukiko Atanazi babanaga mu nzu ariwe wamugambaniye kuko amwita ikitso cy'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ryohereje kundeka abarwanashyaka ba FD inkingi. Yiregura Kanyarukiko uregwa ko yamenye amakuru yo kugirana nawe ubutegetsi buriho ntayatange. Yavuze ko ahubwo yagombye kuba bihemberwa kuko ngo yakoze akazi k'indashyikirwa k'inzego z'umutekano atagombaga gukora. Umucamanza yabajije uregwaho yakuye amafaranga bamusanganye mu gihe yemeza ko aribwo yarakirangiza kwiga. Ufite amahoro yasubije ko yayakorera agakiri mu ishuri kuko ngo yabonaga ibiraka byo kwigisha abana mu masomo ya nijoro. Urukiko kandi rwamubajije impamvu mu nyandiko mvugo ye yasoje asaba imbabazi kubyo aregwa. Yasubije ko bitewe n'aho yari ari kandi amerewe yabikoze ngo akize ubuzima bwe. Ati igihugu cyacu cyagwiriwe n'amahano ariko wari bumbwire ko ari njye wahanuye indege ya Perezida Juvenal Habyarimana nari kubyemera nkanabisinyira. N'indi mvugo yakuru y'amarangamutima mu rukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko abanga kwisobanura ku biganiro byo kuri telefone ari ubushake bwabo atari uko byabuze. Ibi nabyo byakuruye izindi mpaka. Metre Gatera Gashabana avuga ko abanyururu bigoye ko bagera ku majwi kuko kwinjiza mudasobwa muri gereza bitemewe kandi na gereza itaborohereza. Metre Gashabana yongeye gusaba ko ibyo uwo yunganira yavugiye mu bugenzacyaha kubera iyicarubozo kandi atunganiwe bitazahabwa agaciro. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 13 z'ukwezi gutaha kwa gatanu. Aho bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Rike kuri iyo nkuru wadutohoreje ku munsi wa tatu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania ziridogera ibibazo by'umutekano bitaratorerwa umuti ni mu gihe ibisasu vya grenade vyama vyatewe hagati muri iyo kampi. Umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovina yaraganiriye na bamwe mu mpunzi zo muri iyo kampi.
Kandi kundaraba ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi simbona ko bimeze neza kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tuzazi impamvu kanaka kandi itera ubwoba ha mu nkambi yarenze abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze hanini rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byaraye bibaye natwe byaciye bidutera ubwoba nk'abamwe bamwe izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira duterwa ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu twahunze turonderwa bamwe bamwe.
Imaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hariho abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe tutware ubuhiri n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikashe bifasha bitwereka yuko atamutekano.
Cyo kuvuganje sinshobora kumera yuko umutekano kwiye. Twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu byibonekeza. Ubu twarondera. Abenshi twakunze kuba twumva yuko ntutse kamanda yagiye. Kanatsinda biranabonekana. Ariko kera kano kanya na zino sa ntutse yagiye. Ntituzi cyatumye apfa mu nkambi.
Ikindi giteye makenga na mashusho amwe amwe y'abantu tuzi ko bahunguse kandi bagatwagwa na UNHCR bagiye mu Burundi, ariko gushika ino saha harabagaruka ku bantu babona kituzi kiba kibazanye. Rero tukibaza duti no umuntu agenda mu Burundi azi ko ahunguse, mbega nimba ari kugenda gutembera nti gutembera akagaruka yahunguse, rero kazibona yagarusa ariko arakora ibyasha navyo ashaka ariko arazunguruka. Ayo bantu ni benshi tuguma tubona hano mu ikamera bikadutera makenga.
Hari umuntu koko yahunze n'uwundi yaje ariko akurikiye uwundi abonye ati naka kwahunze kumubanya ahunze reka nanje ndamukurikire. Rero nk'umuntu bazi neza ko yahunze barakwiye kumwumviriza ikibazo ciwe bakagira icyo bamufashije. Kweri je ndiko ndaraba nk'ibintu biteye amakenga hano mu nkambi, kurya umuntu amenye ukuntu yahunze naha mu nkambi umuntu wese afise ingorane yiwe. Rero mvuze ngo menye ingorane iraha mu nkambi no bandiko ndabesha, ariko iyo baze barumviriza buri muntu wese bakabona uburemere bw'umuntu umwe afise, kuko twese hadufise ingorane zitandukanye.
N'ikindi gituma yuko umutekano udakwiye ntivyumvikane gituma twebwe turi impunzi twarahunze hama tugaruke kurarironda. Ibyo navyo birabonekana biragaragaza neza ko umutekano udakwiye.
Vraiment twe turabona ko menga turabangamiwe nta mutekano dufise. Iyo ni siyara nayo nyene leta Tanzania irabona ko umutekano udakwiye. Ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituo kimwe no kuvuga ikirindiro kimwe cy'igipolisi. No kuri ico kirindiro ntigikwiye. Kose aba yuko ubonyongereza abajejwe umutekano. Abajejwe umutekano, umutekano navuga ngo twitura turarira tanko dufise kandi abarengana afise ibikoresho bishira umuriro.
Nta mutekano dufise kubera turarirondo, kandi muri iryo rondo hariho abantu tubona barengana mu iryo rondo tuzi abaribo. None rero mvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya ni uko mu kwicwa twashobora no kwicwa tutazi abantu batwise abari. Ariko nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babirukako. N'abantu benshi bagize iminsi bomoka amakambi abafisi yo baza twegereye tutagira iyo tuza ahubwo turagowe ntuzo bikika.
Tugasaba rero amashirahamwe yumvirize buri muntu nasheshe n'uravya ahantu turi nga twebwe ni hafi abagenda mu zakabuyenge aho mu Burundi abavuye nga saa sita ararashitse hari urumva n'ahantu hafi saa. Tugasaba dusaba amashirahamwe kweri atwumvirize amenye buri muntu icyo yahunze. Hari abahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri. Ni ukuri turasabye amashirahamwe atwumvirize wabakoze. Tukaba dusabye amashirahamwe dushimise UNHCR n'abandi baraba ibyo bintu ntibabiboneye kumenga n'ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa.
Nico gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane, kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye.
Turasaba amashyirahamwe yatufashe ku mutekano ukwiye mu makambi yose, kuko bajya nani bamaze kunguka tukababona mu makambi baragaruka. Icyo rero turiko tudifuza uko bene bariko baragunguka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki. Icyo rero niko turabona kweri mutekano wapi niwe bene barazana ingorane, kuko umuntu yamaze kunguka akasubira mu makambi uyo muntu najambo jiza azubafise ku mutima.
Hakuru jenye cyo nosaba ku mashyirahamwe afashe munsi nuko batukarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke, kuko bibonaga uko twahunze nta gateka dufise. Twebwe tumaze kumva abarongozi bacu hagenda umwe umwe hagenda umwe hagenda umwe umwe, ivyo biragaragaza neza uko atamutekano dufise. Baravyumvise uko hari wapfuye kandi yakerewe asanzwe mu nzu biboneka ko ari kano mukye hari yabuze. None natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswe kudushikira leta ari hirya Yesu.
Kusaba leta ya Tanzania na UN yatwakiriye ko yodufasa ikaturabira ahandi hantu yodusira, kuko tubona iyo twavuye niyo twagiye umenga nta mutekano dufise.
Abo bara abanyagihugu bo mu barundi b'impunzi mu ikambi ya Mutenderi bavuga ku vyerekeye umutekano mu kiganiro bahaye mugenzi wacu Jovine mu kanya twari kubatubashikirije umwanya kugira ngo muhane ubutumwa, ariko ako kanya katugoye turabateye akamo rero muze mu dutega amatwi eka tuhakanya mu ndwi iza. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Mokbida yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.